Tubashimiye ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nini Nahazwe. U Rwanda rwemeza ko atamunyagihugu ruzotegeka kwicandagisha virusi ya corona.
Ntabwo kwa hatera abantu gufata urukingo tutanazifite. Rero ntabwo ikibazo turakigira. Ikibazo dufite ni ukubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro n'amenyesha makuru. Ayandi madosiye President Kagame yagarutse ko muri ico kiganiro murayumva handi hato muyagezweho irya nino ku isi harimwo aya President wa Guinea Alpha Conde ari mu minwe y'abajejwe umutekano na Amerika igabisha ko intambara ishobora kongera kwaduka muri Afghanistan. Muraba hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire inkuru n'imwe ibacika muri izi zose duciye ku masonga. Reka makuru yacu tuyahere muri Guinea aho President Alpha Conde yavanywe ku butegetsi nyuma y'imyaka 11 yarabumaze ko abatembagaje ubutegetsi bwiwe bavuze ko ari muco bise komite ihuriwemo na bose igamije iterambere Comité National de Rassemblement et du Développement CNRD mu mfunyapfunyo. Abari muri iyo komite basiguye ko hari twasorobo twinshi mu gihugu twatumye basaba igisirikare kwifatira ibintu mu minwe. Muri video yacishijwe kuri television y'igihugu muri Guinée RTG mu mfunyapfunyo, umuvugizi wa CNRD yavuze ko President Conde w'imyaka 83 mu byo yagirizwa harimo ubutunzi bugeze aho umwansi ashaka, ukudakora neza kw'inzego za leta, ugukoreshwa kw'inzego z'ubutungane no guhonyanga uburenganzira butari buke bw'umunyagihugu. Video biboneka ko yafashwe n'abasirikare yerekanye Alpha Conde ari mu mpuzu zisanzwe atakaruvati atabirato. Mu gatondo kuno wa mungu amakuru yari yatangaje n'imenyesha makuru bitari biki yavuga ko humvikanye amasasu atari make ku murwa mukuru Conakry no mu micungararo yahari ingoro y'umukuru w'igihugu. Ayo makuru yari yemeza yuko ibice bimwe bimwe birimo ahakorera ubushikira nganje ntabwo se byari byafashwe n'abajeje umutekano batembagaje ubutegetsi ndetse na banke y'igihugu ikaba yari mu minwe yabo batembagaje ubutegetsi. President Alpha Conde mu kwezi kwa munani kuno mwaka niyo yatsindira manda ya gatatu itavugwa ko rumwe n'impande zose. Ni manda yatsinze abanje guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo rimwemerere kongera kwitoza. Abatavuga rumwe nawe igihe yatangura kwitoreza iyo manda no guhindura ibwirizwa nshingiro bakoze imyerekano rutavana ko basaba ko atosubira kwitoza ariko biba impfaguzi. Ino nkuru turaza kubandanya tuyinoganza makuru yacu ari imbere twongere tubabwire ibigezweho ce kumbuga ngurukana bumenyi zacu muze kubandanya rero muziraba muraza kumenya ibigezweho muri Guinea. Nene cye kumasonga nkitangura leta zunze ubumwe za Amerika zigabisha ko Afghanistan ishobora kuzokwinjira mu yindi ntambara ikaze. General Mark Milley atwara ingabo za Amerika yabwiye amenyesha makuru aho yasiguye ko icuka kiri muri Afghanistan gishobora gutuma muri ico gihugu havuka imirwi y'iterabwoba itari mike irwanya ubutegetsi bwa gitalibani. General Milley asanga bizogora abatalibani gushinga leta ikomeza intwaro nziza gutyo kubwiwe intureka zikazoba urutavana ko imwe mu mirwi y'iterabwoba uwo mutegetsi avuga ko ishobora kongera kwiyubaka muri Afghanistan irimo Al-Qaeda n'intagondwa zitirira idini rya Islam. Naho umutegetsi mu gisirikare cya Amerika avuga ko bigoye gutomora neza kazu za Afghanistan yabwiye televiziyo ya Amerika Fox ko iyo mirwi y'iterabwoba ishobora kongera gushinga imizi muri ico gihugu mu mwaka umwe canke imyaka itatu. Ivya Afghanistan turaza kongera kubigaruka ko n'umusesanguzi mu mpera zano makuru. Ariko rero mukurindira tubibutse yuko Ijwi rya Amerika mushobora gukurikira makuru atandukanye yacu kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Rwanda aho President Paul Kagame avuga ko igihugu ciwe kitazushiraho amabwirizwa asaba abantu kwikingiza ikiza cha COVID-19 kugira ngo bahabwe service izarizo zose yabivuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri Noa Mungu aho yagarutse ku madosiye atandukanye arimo ayingabo ziwe ziri muri Mozambique ya Kamashu Pegasus gasoma urusaku mu matelefone y'abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe n'amareta atandukanye kanye hamwe rero na dosiye Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ico kiganiro
mu kigano umukuru w'igihugu yagiranye n'itangaza makuru kuri iki cyumweru kibanze cyane ku bibazo byabajijwe n'ibitangaza makuru mpuzamahanga aho byagarutse ku cyorezo cya COVID-19 umukuru w'igihugu yabajijwe niba hari itegeko risaba buri munyarwanda wese kuba yipimishije COVID-19 mbere yo guhabwa serivisi akeneye Perezida Kagame yabisubije muri aya magambo
ntabwo kwa hatera abantu gufata urukingo tutanazifite rero ntabwo ikibazo cyo turakigira ikibazo dufite no kubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone ikindi nasubiza nuko kubigira gahato ko abantu bagomba kubona inkingo byo wenda bizanagira igihe biba ariko ngira ngo bizabanza guturuka no hanze kurusha ko bituruka mu gihugu kubera ko hasigaye hariho uburyo bugenda buza garagaza ko ibihugu bimwe bivuga ngo umuntu utarabonye urukingo rwa COVID ntazaza mu bihugu byabo.
Mu Rwanda kandi yanagarutse kuri gahunda igihugu gifite cyo kubaka uruganda rukora inkingo zirimo n'urwa COVID-19. Perezida Kagame avuga ko iyi gahunda u Rwanda rwayitekereje nyuma yo gusanga inkingo zarigumye mu bihugu bikize.
Hari inkingo zibonekeye rwa COVID. Ibihugu bikize, ibihugu bikomeye, iyo byahereye uko bibona urwo rukingo ibihugu bya Afurika n'u Rwanda turategereza igihe kirekire cyane naho dutangiriye kubona urwo rukingo biza abantu barembye abandi babona inkingo twe tugomba gutegereza ndetse naho tugiye kuzibonera tuzibona ari uko twasabye tugasabiriza ubwabyo nabwo bituma umuntu aremba asaba ariko iki cyorezo cyaje gifata isi yose bya bihugu byari byaramenyereye gutabara nabo bari barageze icyorezo ubwo rero ngo ikiza nuko twakora inkingo hano natwe muri Afurika ndavuga ntabwo ari u Rwanda gusa.
Perezida Kagame kandi muri iki kiganiro yagarutse kubo yita ko bakomeje guteza urusaku n'igitutu ku rubanza rwa Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda. Perezida Kagame asubiza kuba baravuze ko yahoze ari inshuti ya Rusesabagina ngo akaza kumwihinduka. Mukuru w'igihugu yavuze ko bahuye inshuro imwe gusa. Perezida Kagame yanagarutse kandi kuri filime Hotel Rwanda yagiraga intwari Rusesabagina. Perezida Kagame avuga ko kugeza ubu Rusesabagina ataburanishwa kubera filime cyangwa kuba yarakinnye muri iyi filime. Mukuru w'igihugu avuga ko Rusesabagina ashinjwa kugira uruhare mu mitwe yitwaje intwaro n'iterabwoba yahitanye abantu batari bake. Umukuru w'igihugu avuga ko icyabateza urusaku bazakora igitutu cyose bazamura bitazabuza ko azaburanishwa n'urukiko mu butabera bukwiye ngo nta kizabihagarika. Mukuru w'u Rwanda yanavuze ku ngabo igihugu cyohereje muri Mozambique asobanura ko igihugu cyari gifite ikibazo cy'umutekano mu cyuterwa n'ibyihebe. Perezida Kagame yavuze ko ingabo z'u Rwanda zafashije iza Mozambique kugarura umutekano mu bice bimwe by'igihugu ko kandi bitararangira.
They had already secured the Cabo Delgado, I mean they had taken it over and they were planning to take over another, to move to another province called Niassa. Already, I mean Cabo Delgado is 3 times the size of Rwanda. President of Mozambique, they requested our support and to work together to deal with this situation, which we thought we had it in our means to do it. Sometimes it doesn't require as much as people think. It just requires people determined, well, resourced to a certain level and which we thought we had. So we agreed to work with the Mozambicans to free their area and the people there who had been suffering for 4 years.
Aragira ati bamaze kugarura umutekano muri Cabo Delgado ndetse ubu baritegura ubu kujya mu yindi ntara yitwa Nyasa. Perezida wa Mozambique yaratwiyambaje turebye dusanga dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho. rimwe na rimwe nta nubwo bisaba ubushobozi bungana n'uko abantu babyibaza. Hari igihe bisaba ko abantu baba bafite ubwitange buhagije ndetse n'amikoro, kandi twararebye dusanga tuyafite. Bityo rero twarabyemeye dufasha Mozambique kubohora akarere aho abantu bari bamaze imyaka ine mu kaga. Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo cy'abantu bakunda gushinja u Rwanda ko rwaba rukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus mu kuneka no kumviriza amakuru y'ibindi bihugu. Umukuru w'igihugu avuga ko abashinja u Rwanda mu gukoresha iri koranabuhanga bakwiye kujya kubaza ba nyiri programu niba u Rwanda rwaba ruri mu mubare w'abayihawe. Perezida Kagame avuga ko nta gitangaje kiri mu bahimba amakuru nk'ariya, kuko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rwumva ibirego byinshi bidafite ishingiro, kandi ko nta mwanya wo kubisobanura uhari ngo nta koranabuhanga rya Pegasus riri mu Rwanda kandi nta niri hakoreshwa. Ngo igisubizo rero kikaba ari oya. Usibye abanyamakuru baba mu Rwanda bari kumwe na Perezida Kagame muri iki kiganiro, humvikanye n'abanyamakuru b'itangazamakuru bikomeye ku isi nka CNN na Jeune Afrique, nabo babajije ibibazo umukuru w'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda duca tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare kibandanya gusaka ibirwanisho mu mihana iri muri groupement ya Bijombo mu burasirazuba bw'ico gihugu. Abanyagihugu baba ahari kwabera ivyo bikorwa bagiriza abasirikare bariko barabikora ko bapfunze abantu indwi, bongera basahura amafaranga n'impuzu z'abasivira. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye uvira kuturabira uko vyifashe.
Bamwe muri abo baturage muri grupu Mabijombo iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko kuveje ku wa gatandatu igisirikare cya Congo gikorera ku mugeti no mu Bijombo cyafunze abantu barindwi, kibanyaga amafaranga n'amatelefone n'ibikoresho byo mu nzu. Nk'uko bitangazwa na Ndakize Mpamyukuri, umuyobozi wa Societe Civile mu Bijombo,
harabajanwa amahuzu yabo, harabajanwa amafaranga angana n'amadolari 166,000, abaho amafaranga y'amakongomani 274,500 y'amakongomani. Twe tukibaza ngo se kubera iki FARDC ikora bene icyo kintu? Nyuma twarahavuye tuja ku mugeti, abantu bamwe bararekurwa, abandi bantu barindwi bagiye mu Bijombo n'ubu niyo bari. Umugabo bita Mezake ni umukuru wa Bungeri, niwe uhagarariye Bungeri, bamwandise iteni ya gisirikare. Barimwe umuhungu w'umucuruzi ngo ni Serwe, barimwe muganga Ruhosha. Abo bantu bose bariko bararengana babashaka ngo ni abasirikare. Komeje umunsi mu gitondo abantu bita Mukanogo bahajanye amatelefone, bahajanye amahuzu y'abagore, bahajanye amasakoshi, bariko barajana n'imitanga n'imiho.
Umuvugizi w'abasirikare muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, Major Kasereka Dieudonné, yabwiye Ijwi rya Amerika yuko ayo makuru ntayo aramenya, naza kuyamenya aza kuyatubwira. Gusa andi makuru ava mu Bijombo yemeza yuko muri abo bagabo bafunzwe harimo abafatanwa imbunda. Nubwo ubuyobozi bwa Societe Civile mu Bijombo buvuga yuko izo mbunda ari za local defense abaturage bigwanaho bari basanzwe bakoresha mu gucunga inka zabo.
Twarababwiye tuti imbunda zacu nizo gucunga inka zacu, n'ejo bundi ku matariki 28 barazijyanye inka. FARDC yari muri zero metere natwe, kubera iki? Batakoze intervention kugira ngo ziriya nka zigaruke, inka zigera 250, kuko tutashobora kwirwanaho mu gihe dutewe. Kandi iyo twirwanaho ntiturwanishe ibikumwe, ntiturwanishe ngo ntiturwanishe imbunda.
Kuva igisirikare cya Congo gitangiriye kurwanya umutwe witwaje ibigwanisho watwigwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge mu misozi miremire ya Kamombo, bamwe mu baturage bavuga ko igisirikare cya Congo kibasira twigwaneho ariko kikareka mayimayi na rege itabara, kandi bidasiba kubica ndetse no kubanyaga inka nk'uko byemezwa na Sebineza John, umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo.
Iyo bazamuka baca ku Kirungwa bakagera ku Wabiziba, hariho ikayabamaye kandi baba bitwaje imbunde baba zifite ndetse bakaziremana n'isoko yo mu mitamba, kubera iki? Batarazibaka mu masango. Hariho ba mayimayi abarede tabara niho bari, kubera iki? Batarajayo ngo baje gusaka imbunde. Mu marimba barahari, ko bataragenda ngo baje kubaka imbunde. Mu magunda barahari kandi babana na FARDC, ko batarabaka izo mbunda. Kuri mbundamo barahari aba mayimayi bazunguruka n'imbunda, ko bataragenda ngo bazibake.
Mu gitondo cyo kuri kino cumweru, bamwe mu bayobozi ba grupu ya Bijombo bari Uvira bavuga yuko babonanye na General de Brigade Mbanza Joseph, umuyobozi wungirije wa Secteur Opérationnel Sokola D, ababwira yuko abasirikare babo misiyo yo gusaka ibigwanisho muri Bijombo ariko nta gahunda yo kwambura abaturage amafaranga cyangwa ibyabo bahawe, kandi ko babikoze bazahanwa kandi bagasubiza ibyo bambuye abaturage. Vedasingabo kubwararijwe rya Amerika, Uvira mutarakivuye.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Tuvigaruke ku vyikiza ca virusi ya corona unaho. Uburundi bwiteguye gupima abanyeshuri biga barara ku mashuri. Imbere yo kwakirwa, umwe wese azotegerezwa kubanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona. Abazopimwa bazopimwa hagati itariki ya 10 na 14 z'uku kwezi kwa 9. Umunsi wo gutangura amashuri. Mugenzi wacu Elo Julika Neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya abahe iyi nkuru.
Ubuvugizi bw'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu niwe yabitangaje ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu ku muhingamo. Yavuze ko umunyeshuri w'uburezi azoba arekuriwe kwinjira mu ndaro wenyene ari uzoba afise ibipimo vyerekana ko ata bwandu bw'umugera wa corona afise. Muganga Jean Bosco agira uko ushaka yemeza ko utunenge twari twibonekeje mu gice ca gatatu c'umwaka w'ishuri uheze, aho hatangura gufatwa ingingo yo kubanza gusuzuma abanyeshuri bo mu mashuri y'indaro bavuye mu biruhuko. Ubu twatorewe umuti, uku niko abisigura.
Ubwa mbere twari twabahaye iminsi itatu gusa, mwumvise ubu ko twagize iminsi itanu. Tuzopimira mu burere bwose bw'ubuvuzi mu gihugu cose c'Uburundi kugira umunyeshure yipimishe ahari hose. Ibitaro vy'ubuvuzi dufise bikaba birenga 48.
Muganga agira kwishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yemeza kandi ko ibintu vyose bikenewe kugira ngo isekeza ryo gupima abanyeshure rigende neza bihari.
Tuzosha turaba ingene twongereza abapima ababe benshi muri ivyo bisata, hanyuma ibicanye n'ibikoresho aho twobahumuriza birakwiye, n'ibicanye n'imiti nta kibazo dufise irakwiye.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko abavyeyi bakiriye ingingo, maze ryegera bamwe mu ntara za Bubanza na Cibitoke mu buraruko bushe burengero. Barayishima ariko bagasaba ko haba izindi ngingo mperekeza.
Aho bicara mu mashuri, aho baryama, birya bintu byo kujya amajyama nako, ubona byo atari ikibazo nk'ikindi. Corona kishobora kuzana naho nyine n'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro nazo nyene zigwe.
Umwana agiye agwaye ni ingorane ku bavyeyi, atanduye nituze mu bavyeyi. Mu isanzwe ingingo twayakiriye neza nk'umuvyeyi afise umwana guca aja mu kigo c'indaro.
Bariya batiga bataha nabo nyene bazohava baza babasange. Ingorane zicane ingorane, twasaba leta rero ko ahubwo yotegura uburyo abanyeshuri bashobora kwiga batandukanye, abanyeshuri bagume barundana kwa kundi.
Eka na bamwe abanyeshuri muri izo ntara niko babibona.
Mwese tuzogenda azi yuko atagwaye,
none bajya nabo baza bava inyuma y'uburaro baba hanze. Ntituzokwicarana ku ntebe imwe cyangwa ko tubona mu ishuri usanga intebe imwe cyangwa abantu batatu cyangwa bane, tugeze kujya gufungurana ko turundana ukamenga turi mu isoko, bisaba yuko tuba turi bake bake. Uhumva bidateranya amakenga, abamurara ku bumatera muri batatu mukagerekerana.
Abanyeshuri barenga 30 ba mu ndaro n'abiga bataha ariko biga mu bigo bifite uburaro niho bitezwe gupimwa nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bitangaza. Haraheze iminsi mu ntara zitandukanye hakirundo na Ngozi mu buraru kuhavugwa abantu benshi bandurikiza ca COVID-19 hamwe no muri za Bururi, Makamba na Rumonge mu manuko bushi burengero. Bamwe mu bahinga bajejwe amagara y'abantu bemeza ko hisunzwe ibitigiriza abantu banduye mu ndwi zine ziheze, bikagereranywa n'ikiringo kingana gutyo nyene cazibanjirije habaye kwiyongera kw'abantu bandura ku bice birenga 200%. Muganga Jean Baptiste Nzoriyonka nkuze munyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kwa 24 ukwezi guheze yabwiye abamenyeshamakuru ko atabiharura bigezweho ubwo bushikiranganji bugira ku bijanye n'abandura bakira n'abahitanwa na coronavirus.
Ibitigiri hariho ikigo kijejwe kuvyegeranya, nibaza ko atabitigiri bihari bigezwe ko uno munsi bari baje bafise ntavyo batweretse mugabo batubwiye ko bagiye kuvyegeranya.
Abategetsi b'Abarundi uhereye kuri President Evariste Ndayishimiye nubwo bahimiriza abantu kwikingira, ntibahisha agashavu bafitiye abavuga ko abandura bamaze igihe biyongera. Aha Perezida Ndayishimiye yerekaga ya mumesha makuru Ezras Nzikumana akorera itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP hamwe na radiyo y'Abafaransa RFI. Hari kuwa 19 ukwezi k'umunani guheze yarikaganira n'Abarundi ba mu mahanga bariko basozera indwi yabahariwe.
Hariho Umurundi ababajwe cyane nuko COVID mu Burundi taratwugana, muramwumva ku maradiyo avugira kuri RFI arababaye ngira kare mu kwiyahura kubera COVID itarugarana Abarundi. Umuntu akavuga ko uno munsi Abarundi bitaro byose byuzuye bakakironka bivuriza kubera COVID.
Niwe Murundi w'umenyesha makuru wenyine asigaye arota Burundi bugwa mu manga, arota Abarundi bamarana, arota Abarundi bapfa. Si wazobona COVID irashitse neza gutwicara iki.
bategetse b'Uburundi batangaje mu kwezi guheze ko bazakina incancho bakanazibika mugabo basigura ko batazigera bahimiriza abanyagihugu kuziteza gusa umushikanganje ajejwe umutekano ari nawe ahagarariye mu gihugu jejwe kugwanya COVID-19 Gervais Ndirakobuca yemeje kuzokenera urukingo azoruhabwa ariko akiyemeza ko ataco azobaza leta ruwamutse rumugize ko ingaruka mbi ibiharuro vya nyuma bitangwa n'uwo mugwi vyerekana ko abantu batarenga 10 yari bamaze guhitanwa n'ikiza ca COVID-19 ku barenga 111 basanganywe ubwandu bwaco ku bantu barenga 50,000 bamaze gupimwa kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 umuntu wa mbere yamenyekanye ko afite ubwandu bw'umugera wa corona mu Burundi eroje urika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwavyumvise mu ntango zano makuru ko Amerika igabisha Afghanistan niko ishobora kwinjira mu yindi ngwano abatalibani bafise ubutegetsi batangaza ko ari mu myiteguro yo gushinga leta nshasha y'ico gihugu ni ubutegetsi rero basubiranye inyuma y'imyaka 20 bari barabuvuye kuwa mbere w'inondwi tuko turasonzera Amerika niho yasozera ibikorwa vyayo vya gisirikare yari imazemo imyaka 20 muri Afghanistan amahirwe y'abatalibani yo kugarukana amahoro muri ico gihugu angana gute aka kabazo kari mutwe nabajije professeur Pascal Nyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi
mu buryo bwa politike twavuga ko ari igihugu cyagize ingorane cyane aho mbere uko uvuga ko cyatanguye kwivuganya mu kijana cy'icyenda ikaba yari igihugu cyakwiye gukira kurwaniramo n'abantu benshi b'ababongereza b'abasegese yamara kuvugira ibihumbi bibiri n'icyenda
none ga professeur Pascal Nyonizigiye uko kwama Afghanistani ari nk'urubuga rwo kurwanira ko byava kuki hari impamvu nyamukuru yatumye hama y'intambara
ubwo umuntu abona ko uje mu gihugu kimeze n'igihugu kigoye gutwara kuko kigize n'intara zigoye kugendagenda n'ubu mbe abo bagwanya babagara bagahitira gusa batsinze abarusiya uko bigegeza ahantu hagoye gushika uburyo bijya bigwanisho by'abasoviyeti bishashira kwinjira hagati y'amabuye mu misumba aho bigegeza mu gihugu ibwanayo muri Afghanistan iragoye cyane nubwo abanyamerika bayihajya ntibashobora kugira ngo boshika hariho bashobore kugira abo bariko baragwana
yamye ari igihugu kiguriyemwo abayisilamu benshi kuva kera
igihugu isilamu byatanguye mu kinjana cy'imbibiri ikinjana cy'imbibiri niho hatanguye kuza abayisilamu batanguye kugira ngo bakwiragize ibyo bibiri by'abayisilamu muri afghanistan
batwandikiye bafise ububazo bababaza hariho uwavuze ati ndabasabye munsigurire ijambo abatalibani uwo mu hari wavutse gute iryo jambo risigurike
ijambo talibani kugira mu kindi ni kuvuga abanyeshuri biga ibijyanye n'idini bari abayisilamu abayisilamu bahunga ingwano yari yatewe n'abasoviyeti bari baje gufasha umutware witwa Najibula yasara genda muri afghanistani hama rero abitwa mujahidini yitwa farita abagwanyi bagerageza kwinjira abanyagihugu bahunga rero bagenda mu gihugu cy'uruhande cyitwa Pakistan icyo gihugu kiri mu byafashije cyane abatalibani kuva rero muri 1994 abo banyeshuri biga ibyo amashuri ya isilamu bashyize bajya hamwe kugira ngo bitegure baze gufasha bene babo bariko baragwana muri Afghanistan bagwana n'abasoviyeti abantu bavuye muri cya gihugu cyari kiganjemo abarusiya kugira ngo bizeze komunizme muri Afghanistan gushikaho rero muri 1996 biga Afghanistan gushika n'ubu rero iryo jambo risigura abantu abanyeshuri biga ibintu byerekeye idini
hanyuma bamaze gushika ku butegetsi rero bagiye kuvanwa ko gute
bagiye ku butegetsi muri 1996 basubira uwitwa Najibula bakanamubamba mu gisagara Kabul baciye bashikira ubutegetsi gushika 2021 murazi ko yigeze kubisanganya bikomeye itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda 2021 igihe Al-Qaeda yatera inyubako ikomeye yadandarizamo New York yitwa World Trade Center. Bamaze kuyitera rero niho Abanyamerika bavuga bati twebwe turaje mu bintu twatonze dusanga umuntu yasumye batera World Trade Center ariwe mukuru wa Al-Qaeda yigeje muri Afghanistan ari kumwe n'abataliba bamuhaye indaro none tugeza kumukurikirana baca barakera rero Afghanistan niyo baciye bagumayo.
None Afghanistan yari ifise kuki yari yarabitse Usama bin Laden niwe yari inyuma y'aba Al-Qaeda bateye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu kwezi kw'icenda mu 2011. Kuki Afghanistan yamuhaye indaro?
Afghanistan yamuhaye indaro kubera yari yo kuva kera ikigihe abo bita abamujahidine abagwanyi bagwanye Afghanistan bagwanya abasoviyete kandi bafashijwe n'Abanyamerika. Icyo gihe Ben Laden yari muri bo yarafashijwe n'Abanyamerika kwa n'abamujahidine yasize ibyiringiro bya Isilamu gomba gukomeza amategeko ya Isilamu. Wewe yabishaka miti isi yose kuri we nta yari muri Afghanistan. Murazi yuko bujya mu Isilamu hari ukuntu igikomeye cyane kuri bari dini ni ukuvuga ngo ni ubwenegihugu. Naho Ben Laden yari wo muri Arabi Sawudite wewe abona igikomeye ko ari icyo bita uma ni ukuvuga umuryango w'abayisilamu bo ku isi yose. Aho rero muri Afghanistan yani niho hari hamworoheye kurwanira agashaka rero yuko ariho yokwiyegeza n'abanyamerika ntibamushikiye.
Anise ikaze kuje urya Amerika uherereye Ganise ati
ndiri Tanzania mu ntara ya Kigoma.
Tanzania havugwa maki akabazo kawe
ego rero kuri iyi nkuru ya Afghanistan na Amerika maze kubibona ndabona yuko Amerika kugenda ukuntu bifitemo uruhara cyane igituma Afghanistan yagumye mu kategori y'isafuriyaki ama kavuga ni kubona ikibatiye bashika kuri iki kiringo gata babaterekana bagiye kubakura iyo bagiye basasa mbona nk'uko ari mu kubaterekana kubera ubu baramaze kwitamo ibice kubona hati havyuke mpunzi kubera Abanyamerika bavuye muri Afghanistan kimenga kuba bari iyo byari ibibazo ku Banyafghanistan nyine.
Reka tureke Professor Pascal Niyonizigiye agire icyo avuze ku byiyumviro byanyu. Ugire umunsi mwiza muri Tanzania.
Ego namwe mugirize vyiza.
Ego Professor Pascal mwibaza iki kubavuga yuko Amerika isa nkiyatereranye Afghanistan mu kuvayo? Ku bwanyu byari bikwiye ntibyari bikwiye? Hari hageze ntihari bwageze?
Ahubwo benshi barabivuga ariko mu bihugu bya Buraya bicuditse na Amerika reka mbere no muri Amerika nyene haba mu bujya mugambwe wa Joe Biden wa demokrati cyane bajya bita ba republikan aribo ubu batari ku butegetsi baravuga ati ni ukuri ukuntu abasuda ba Amerika bavuye muri Afghanistan birateye agahinda kuko uri kubaraba ingene abanyagihugu burira ku ndege ziko ziraguruka ingene basa n'abihe bakubera babona umengo bagire bapfe birateye agahinda kubona igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite igisirikare gihambere gikomeye ku isi bashobora kuvayo kurya. Ariko rero kubwira umuntu abitahure no kuraba burya Joe Biden yaje ku butegetsi Donald Trump yatwara imbere yiwe yatanguye kuvugana n'abataliba.
Iki kiganiro cyose gikwiye nagiranye na Professor Pascal Niyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri Kaminuza y'u Burundi mushobora kongera kugisanga kuri wezitatu akaburungu radio atuve wa akaburungu com muja ahanditse muri isanga ni kiganiro carenganye ku munsi wa kane w'inondwi. Akwino ngariho duce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane nini nahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facile Gebehu mushobora kubisanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranigwa ahaje turaza kuba turi kumwe mu yandi makuru yo mu gatondo mukurindira mubandanye kuranigwa mu vyo murimo vyose.
Iwanyu mu ntara
tuya
Muragire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.